Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya gatano muri kumena Joy Diane nina hazwe ngiye kuwashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Zimwe mu ngingo nkuru zikigize mu Rwanda, Evode Uwizeyimana yari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane na Munyakazi Isaac yari umunyamabanga mu bushikiranganje bujejwe ivyindero beguye mu mirimo yabo.
Ntabwo wavuga ngo kubera ko umuntu azi ko arimo akurikiranwa agafungwa kugira ngo adatoroka, ntabwo ari ibyo kiga. Aya niyo noneho yanaramuka agiye n'amategeko afite ukundi kuntu abiteganya, umuntu ashobora gukurikiranwa adahari kuko amategeko arabiteganya.
Uyu ni Madame Marie Michelle Umuhoza, n'umuvugizi wa RIB, n'ikigo kijejwe iperereza mu Rwanda. Ahasigura yuko kuba beguye bidaca bihagarika amatohoza urwo rwego rwariko rurabakora ko. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Mu gihugu cy'u Burundi havugwa urupfu rw'umenyesha makuru Atanaze Ntiyanogeye, yaboneye izuba batari bake mu mwuga wo kumenyesha makuru. Mube hafi y'amaradiyo yanyu. Idonido ni mukanyisasi. Ariko mbaze ndababwire muri make ko polisi ya Venezuela yahagaritse abategetsi batandatu bishirahamwe ricukura ibitoro y'ico gihugu riri muri Amerika bari bamaze igihe bacungishijwe icamaso. Ibi vyabaye nyuma y'amasaha make perezida Donald Trump wa Amerika abonanye na Juan Guaido hatavuga rumwe n'ubutegetsi babonaniye i Washington DC. Imiryango y'abo bategetsi bishirahamwe Citgo ivuga ko bafatiwe mu mihana yabo ku munsi wa gatatu kandi batazi aho bapfungiwe. Ntaco abategetsi ba Venezuela bara bivuga ko gushika kuri no saha. Citgo ni ishirahamwe ry'ibitoro vya Venezuela rifise icicaro n'ihinguriro rikuru muri leta ya Texas ngaha muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump yaburaye abonanye na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Babonaniye mu ngoro ya Trump, yatangaje ko Amerika itegekanya gutangura ibiganiro na Kenya kwijanye no guhanahana ibidandazwa. Amerika itangaza ko Kenya ari igihugu gihambaye kuri Amerika, mu gihe Amerika iriko irarondera guhangana n'Ubushinwa busa n'uburiko burigarurira umugabane wa Afrika mu vy'ubudandaji. Kenyatta yarakiriwe muri perezidansi irongowe na Trump, bitamenyerewe kuba perezida batandukanye ba Afrika. Trump asanzwe atitaho cane Afrika kuva ashikiriye ubutegetsi, niko bamwe mu basesangura politike ya Amerika ku mugabane wa Afrika bavyemeza. Kumugabane wa Aziya naho perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yatangaje intambara y'abanyagihugu ku mugera wa corona, aho uhitana biyongera ku munsi nk'uko vyashikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru ya leta Xinhua abategetsi mu ntara ya Hubei. Aho uwo mugera watanguriye kuri ejo no munsi kwa gatanu, leta iraza gushikiriza ko yameje ko abamaze guhitanywa n'uwo mugera barenga 600, abamaze kwandura nabo bakaba bagera ku 130. Ishamwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS rishikiriza ko hakiri kare kwemeza ko ivyashikirijwe n'abategetsi b'Ubushinwa ko ico kiza kigiye kongerekana ku rugero runini cyane mu kwandukira benshi ku isi batarashobora kubironkera ivyemezo. Radio ijugi Amerika isamini na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayimva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugere mu gihugu cy'u Rwanda aho Evode Uwizeyimana yari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'ubutungane na munyakazi Izahake umunyamabanga mu bushikiranganje ujejwe ivyindero beguye mu mirimo yabo bose uko ari babiri bariko bakorwa ko amatohoza kuvyaha bitandukanye bagirizwa inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryavuye mu biro bya ministre w'intebe riragira riti kuri uyu mugoro wa ministre w'intebe Dr. Edouard Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba leta Evode Uwizeyimana wo muri ministeri y'ubutabera na Isaac Munyakazi wo muri ministeri y'uburezi. Ukwegura kwa Isaac Munyakazi wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi byabaye nk'ibitungura benshi kuko yari umwe mu bagaragaza cyane mu gukurikirana ibibazo biri mu mashuri ndetse akagaragaza ko haranira impinduka mu bibazo bivugwa muri uru rwego rw'uburezi. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha bwatangaje ko uyu muyobozi nubwo yeguye yarasanzwe akurikiranwe ibyaha birimo ruswa. Umuvugizi wari bo Madame Marie Michel Umuhoza yabibwira Ijwi rya Amerika.
Iperereza nawe ryaratangiye akurikiranye ho ibyaha bigendanye na ruswa biboneka mu ngingo ya 15 y'itegeko rihana ruswa mu Rwanda.
Byo iyo byaha iyo biramutse bihamye umuntu byo bihanishwa iki?
Ibihano ni 7 ans entre 7 et 10 ans hagati y'irindwi n'icumi.
Kuri Ministre Evode Uwizeyimana ukwegura kwe byasaga n'ibitegerejwe nyuma y'uko muri iki cyumweru uyu muyobozi yavuzwe cyane mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga benshi banenga uburyo yasunitse umukobwa witwa Mukamana Oliva ukora akazi k'umutekano kuri imwe mu nzu zihurirwamo n'abantu benshi mu mujyi wa Kigali. Ababibonye bavuga ko Mukamana Oliva yaba yarasabye Uwizeyimana Evode kunyura mu cyuma gisaka abinjira wakabyanga ahubwo akamusunika akitura hasi. Evode Uwizeyimana yahise asaba imbabazi abinyujije kuri Twitter atangaza ko yanasabye imbabazi abinyujije muri iki kigo gicunga umutekano cya ISCO ndetse ko yanasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange. Ntibyatinze urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangaza ko rwatangiye kumukoraho iperereza ku byaha byo gukubita no gukomeretsa. Ku wa kane iyi nkuru itangiye kujya ahagaragara nibwo Uwizeyimana Evode wari usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera yatangaje ko yeguye. Ni kenshi Uwizeyimana yakunze kumvikana mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ahanganye n'abatari bake kubera imvugo benshi bemeza ko zaseserezaga. Ubwo yari mu bikorwa byo gusobanura ingingo nshya ziri mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda ingingo yebana n'uburyo umunyamakuru wasebanyije ahanwa, Ministre Evode yumvikanye abwira abagize inteko ishinga amategeko ko icyaha cyo gusebanya cyashyirwa mu gitabo cy'amategeko hari ibyaha mu Rwanda. Abakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda bo bagasanga umunyamakuru warezwe ko yasebanyije yajya hanwa n'amategeko mbonezamubana aho kujya gufungwa. Ministre Evode yasobanuraga ko abanyamakuru batagira ubushobozi bwo kubona indishyi baha uwasebejwe maze bagasanga umunyamakuru wasebeje umuntu yahanishwa igifungo.
Ese umuntu abusebeje cyangwa akakwandagaza ukajya kumurega muri civile atuma avoka wowe ntunage nuvuga ngo wewe responsabilite yawe ntabwo ukiri personnel wenda yabaye ikinyamakuru ukorera kuko ni ikinyamakuru kijya kurega ugatuma avuka. Ese ya accountability ya responsibility iri personnel kwa kubaza ibyo ukora ese biba bigihari? Ese noneho ugiye kukureka ndagutsinze ko nzi kukenya urabiki yaba se nk'ukuri bwa nimba itagira nyirayikirukira mu gihe uroho ukajya kwa muganga.
Uwizeyimana Evode yari yarahiye izi nshingano nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'itegeko nshinga n'andi mategeko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2016 mbere yo kwinjira muri guverinoma yarasanzwe ari komiseri muri komisiyo yo kuvugurura amategeko. Munyakazi Isaac we yinjiye muri guverinoma mu kwezi kwa 10 nawe mu mwaka 2016 ahageze avuye muri kaminuza ya Kigali. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB buravuga ko dosiye zabo nizirangira bazahita bazishyikiriza ubushinjacyaha bw'u Rwanda.
Buriya dosiye ubugenzacyaha bukora iyo buzirangije gushyikiriza ubushinjacyaha iminsi igenwa n'imiterere ya dosiye. Izitinda nuko wenda haba hari ibitaruzwa bifata igihe ariko ntabwo bavuga ngo bigenda gute wenda usibye ku bantu bafunze abo amategeko yemerera ko ari iminsi tutarenze iminsi 5 ariko ubundi biterwa kugira ngo dosiye ibanguke cyangwa itinde biterwa n'imiterere yayo.
Muvuze ngo ku bantu bafunze bariya nabo ntibafunzwe ariko barabizi ko barimo gukurikiranwa. Nta mpungenge mba mufite ko abantu bamenywe ko bakurikirwa bashobora no kuba baturuka ubutabera.
Buriya rero amategeko afite kwenshi urabizi ko gufunga ari exception udafungwa n'ibyo amategeko ateganya bwa mbere hanyuma gufungwa bikaba exception. Umuntu ashobora gukurikiranwa udafunze amategeko arabyemera ndetse ashobora no gukurikiranwa afunze. Ntabwo wavuga ngo kubera ko umuntu azi ko arimo akurikiranwa urafungwa kugira ngo adatoroka ntabwo ari ibyo kiga kandi niyo noneho yanaramuka agiye n'amategeko afite ukundi abiteganya umuntu ashobora gukurikiranwa adahari ko amategeko arabiteganya.
Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umenyeshamakuru Athanase ntiyanogeye yaboneye abatari bakizuba muri uwo mwuga yarayitabye Imana. Umuhisi ntiyanogeye niwe yavuze amakuru ya mbere kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi RTNB mu 1984. Yanigisha kuri za kaminuza zo mu Burundi no mu Rwanda umwuga wo kumenyesha amakuru yawutanguye neza na neza mu 1979. Abo yigishije bamuvuga nka mwarimu. Yatanga inyigisho ziwe mu bwitonzi ntangere no mu bumenyi ntangere. Abo vyakoranye nabo bemeza ko Uburundi bubuze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Athanase ntiyanogeye yitavye Imana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, inaho yaba mu manuko bw'ico gisagara muri karitsiye ya Kinanira zone Musaga muri komine Muha. Yari yavukiye mu mwaka w'1954 i Mayuyu muri komine Mukike intara ya Bujumbura, benshi bazi nka Bujumbura Rurale. Amashuri y'intango yayize ngaho nyene i Mayuyu imbere y'ukomereza yisumbuye kuri Ateni Bujumbura hahoze ari umugwa mukuru w'igihugu. Yavuye akomereza ku ishuri rikuru ry'itangazamakuru ry'i Paris mu Faransa, aho yakuye impamyabushobozi mu bijanye na radio na televizion. Iruhande y'ivyo yanize kandi bijanye n'imirire n'amagara y'abantu Santé Publique et Nutrition mu Gifaransa. Impamyabushobozi yavyo yayikuye kuri kaminuza Paris 1 Panthéon Sorbonne. Uwo mugabo w'abana bane, abahungu batatu n'umwigeme umwe, niwe yabaye umenyeshamakuru wa mbere muri kahise ku Burundi yavuze amakuru ya mbere kumbonesha kure canke televizion y'ico gihugu mu mwaka w'1984 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Yakunda kuvuga ko ari ikintu ca mbere ciza yibuka camubaye ko buzima. Kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB yahakoze kuva mu mwaka w'1979 aja mu karuhuko k'izabukuru mu mwaka w'2015. Yazo cyane rwose muri ico kiringo cy'imyaka 35 yakoreye ico kinyamakuru cyamaze imyaka itari mike ari cyonyene mu Burundi. Muri ico kiringo yajejwe amabanga kuri RTNB nk'uko umukuru w'Uruganda rujejwe amakuru no gutegura gatunganya ibiganiro bya politike. Bwana ntiyanogeye yanigishije mu mashuri ya kaminuza mu bihugu by'u Burundi n'u Rwanda, haba muri kaminuza za leta n'iz'abigenga. Yigisha ibisata by'itangazamakuru na communication. Yanakorera kandi ivyigwa vyinshi amashirahamwe atari make ibijanye n'ingene yo kwifata mu vyerekeye ubuhinga bwa communication. Yaranasanzwe ari mu mugwi w'abigisha n'abahinga bakabura ubumenyi bw'amenyesha makuru bikorwa ko n'ikigo c'amenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse. Yakora kandi vyigwa mu bijanye n'imirire, akaba yanahamagarwa kenshi mu biganiro bijanye n'ico gisata. Ntiyanogeye yakunda kuvuga ko akunda ukuri no kudakingira ikibabi kibi, haba mu biganiro yahaye imenyesha makuru bitandukanye canke aganiriza abanyeshuri biwe. Ubona ko ari na benshi bakunda kumwikora ko bamusaba kugira abafashe mu gutegura ibitabo byo kurangiza amashure kugira ngo baronke impamyabushobozi. Yakunda kuvuga ko umuntu w'intangarugero kuri we ari injungu yo kwikukira umugano wa ruhirwa gasore yarondiye intayo yo kwikukira kubera yeme ye guti vyiza vyose vyo kukirimba kwase aja kwigura Abarundi. Uburundi nabwo uwo mugabo batigeze yumva kuguhabwa amabanga akomeye muri leta ari kintu cukumira ko canke cukwifuzwa cyane. Yemeza ko ico gihugu cyonyene mu isi yahora yamayifuza kuba mu buzima bwose. Ku mbuga nkoranyambaga abanyeshuri yigishije abakoranye nawe canke abo yakarihije ubwenge mu mwuga bagaruka ku majambo we naya. Uburundi burabuze intwari, umushinga ntahe, umutanga bumenyi ni biblioteke yigendera ihejeje gutahuka. Eloge Wirikaneza, Ijwi ry'Amerika.
Eloge Wirikaneza, urakoze kutugarukira kuri ubwo buzima bwa Athanase ntiyanogeye mumvise yabereye yaboneye izuba batari bake mu mwuga wo kumenyesha amakuru yatanguye mu 1979. Niwe umenyesha amakuru wa mbere yavuze amakuru aciye kuri televiziyo y'Uburundi RTNB mu 1984. Duhoze umuryango wiwe, abo yigishije ndetse n'abo bakoranye muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda munaciye kumwe na Diane Ninahazwe. Mukanya rero nk'uko twabicije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye, ni ka kanya kanyu mukunda ko gutasha abanyu muyifuriza weekend mubona isa nk'iyatanguye. Turaza kugerageza dushemo indirimbo zitandukanye mu midiho itandukanye kugira ngo dushobore kubinjiza muri iyo weekend yatanguye. Twibaza ko aho muri muramahoro tunabifuriza rero no kuguma muri ayo mahoro. Ikaze kandi muri iwanyu mu ntara igice n'ica kabiri, turabatahiriza abanyu.
Ma vi con voi,
Jugame kwa Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Juan Ikaz.
Murakoze cyane.
Eh uherereye ga Juan?
Urame?
Uherereye he?
Ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango murenge wa Kabagari.
Aho Kabagari haravugwa make.
Kabagari tumeze neza twese nk'abadivantisi bafite mu isabato ejo no muzo kujya gusenga.
Hamaka kavura kari kamaze iminsi kavugwa ngaho kononye imitari bike ubu kahagaze.
Akavura kahagaze ubu ngubu harakazuba.
Mhm.
Ariko nyine ibya klima ntago twabyizera nyine ibintu birahinduka isahafurika.
Na cane cane yuko ikigo kijejwe ivyo ibirere ngaho mu Rwanda caragabishije kivuga ko iyo mvura ishobora gukomeza igwa. Nuko rero Jua hari he umuntu ariko aravugira inyuma yawe tugusabe nimba ari radio izimye nimba ari uwo muri kumwe umubwira tureke tuyage.
Ari radio nayifunze.
Tasha rero abuse ku mutima.
Datasha umuryango wanje wose uri mu karere ka Ruhango murenge wa Kabagari akagari ka Remera mu gudu wa Rwamuba. Datasha abazi na wanje Eric Datasha ku Rudina Chantal umuryango wose waza buri nsoro Imana twagira umukeva Enani Datasha n'umwana munda cyane nikuze Odette.
Bose ukabifuriza iki?
Nabifuriza ubwo harimo abadivantiste rero no kujya gusenga ngubu twaruhutse twitegura isabato nababwira ngo isabato nziza kandi witeka bumwe abarandi kiriganda dukiza nibagiye n'abisilamu bose nabo nzi ukuntu musaba baruhutse mbabwira ni arakomeze abiteho.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho onye uherereye.
Murakoze ndi Ruhango mu Kabagari mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Iwanyu mu ntara ni kakanya tubatahiriza abanyu aho baherereye mu radio du telefone twanyu hama namwe tukabakura mudu mutasha abo banyu mufise ku mutima tubashiriramo n'uturimbo dutandukanye kugira ngo mushobore koroherwa mu byo murimo bitandukanye. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tuse Eric Gafatu. Eric Jerome Ikaz.
Egoma akaza cyane.
Uherehe na wewe?
Ndi mu Rwanda mu rasirazuba rw'Amagana.
Aho rw'Amagana haravugwa make.
Kandi rw'Amagana tumeze neza ariko tari tumaze tu iminsi dufite imvura nyinshi cyane ariko n'umunsi akazuba ni kose.
Ariko warumvise yuko atakwijajara kuko izobandanya igwa?
Oya narabyumvise nyene tuyakira uko imeze nyene gutinda izo tangira gahemu kameze neza.
Nuko rero Jerome uduge ku ijambo ufise utasha ufise ku mutima.
Yego murakoze cyane ubwa mbere na mbere ndatasha mwenge mu mpayi murongo ku ijwi rya Amerika. Atasha ababyeyi banje bari hariya mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi. Nikolas ari mu karere ka Kirehe hano mu Rwanda. Timotifu ari mwakiro na Elize. Edwar ari Ngozi na Micheline na Angelique. Pascal ari Kigali na Sumati bari Kigali na Kaneza.
Bose ukabipfuri
Natasha kandi abarundi bose bari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu nabipfuriza kugira amatora meza.
Wowe uri umurundi uri ngaho mu Rwanda ga Jero?
Yego.
Hama amatora urayarindiriye ku iki aho mu Rwanda uhabaye nk'impunzi cyane?
Oya, ndi impunzi ndi mu kazi amatora ndayiteguriye neza. Kandi ndirindiriye munsi tariki zogerera nkazinduka nanje kwitorera indongozi.
Urakoze cyane, reka tukwifuzirize kuzobishikana hama uyiteze kwiki muri rusange.
Eh?
Uyiteze kwikayo matora.
Ya matora numva ndayiteze ko amahoro n'umutekano nibyo numva biri mu mutima wanje.
Mhm.
Ndumva nyene aho dutegereza gutora ko bazodushikana ku iterambere nyene tukanwana na n'ibindi bihugu hirya no hino tukiberaho neza.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Wumva indirimbo?
Iyahe.
Ashaka indirimbo yatewe kubitutababarira.
Kubitutababarira, fata umuhinga bw'ibyo mvuze ngo niyabura haze ku rugwango.
Ariko mboyibuze mu miyini.
Aragerageze.
Wawe tujya Amerika bujya mba ndabemera.
Urakoze ukomeze utwemere. Natwe tuzohora tukwemeza. Ego urakoze. Akaririmbo nigaragaza na karirimbo ka Buravan ni umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda. Turase na Innocent ku yundi murongo wa telefone. Innocent ikaze.
Namahoro.
Uherere.
Ubu ngubu umerere ibijumbura.
Amajahe neza na neza.
Mukamenge.
Mhm, haravugwa makinga ho mukamenge.
Kamenge n'umutekano kabita sina gita cyangura ne ugende gukora kabita misi yose ko muri vire nkaba namaze guca.
Eh ni
mu bandire bintaha bintire top.
Eh utahakiri kare.
Eh twende mu divantise ubu ngubu ndi kumbegereza ngenda kumuhana ahantu ntuye.
Eh nuko rero abutasha hamato kure kubandanye barabara ryawe ntitunahave tunagusamanza.
Eka bandi muri bajaji ntabwo ngira ikibazo.
Eh wabusa amazu ariko aragutwara kuri bajaji.
Oya, aho namwe kutujya Amerika n'amahoro.
Twebwe turakomeye, twazindutse amahoro kandi turaza kuyirirwa ejo hiri wakavura, nuno munsi ariko aragwa kavura. Umunsi wose ariko nubwa mbere udufatishije none.
Nubwa mbere birimo.
Natasha rero.
Ngaho murakoze. Abantu ba mbere mpereye ko ni Kamirindi akora ku bya Amerika.
Aha.
Uwa kabiri n'umubyeyi wanjye Nyabenda Beatrice.
Mhm.
Nabo tuvukana bose.
Mhm.
N'abanyeshuri twiganye kuri se Bira Tanganyika.
Mhm.
Abandi batuye akaririmbo.
Mhm.
Yote ya Diamond
nika muhinga bw'ivyo mbaraza kuturabira uturimbo muri ko muradusaba ni tutashobora kuturonka haze ku burugwanko undi musi muzutubona.
Eh nika kubibariza kantu gato
unyarutsa
muri cyangwa yo kuwa gatatu bari banyemereye yuko bazashira muri group kugira nze ndaronka ije bijani yo bikurikije kuri WhatsApp.
Turaza kuguhamagara baraguha nimba waratanze nimero yawe hari hakantu tukuringikira ugafyonda ko hanyuma nta kwinjiza niwe winjiza umaze gufyonda ucujira muri yo group. Urakoze ugira umusi. Urakoze cyane. Dufise na Nepo
kuyundi.
Ego turase na Nepo kuyundi murongo wa telefone. Nepo ikaze.
Hello.
Ikaze Nepo.
Amahoro
uherere he nawe?
Mu Kirundo, ibyo ni mu Burundi.
Mhm. Ahiki mu Kirundo muratwumva gute?
Turabumva gatano kuri gatano kweri.
Ah.
Kwera dukoresha frequence iyo mu Rwanda nyo bituma bitworohera twese ko.
Mhm.
Akatse pa.
Yego, nuko rero ne poto kureke utasha bufite ku mutima.
Bonda tasha n'umuntu witwa Samso ari muri South Africa.
Ndatasa na jurnaliste wanga ukulizi yoe yose.
Urakoze ugira umunsi mwiza natwe tukwifurize kubandanya ururani rwa Nepo ngaho mu Kirundo.
Ebona namugira umunsi mwiza.
Urakoze. Ukubere mwiza nawe. Turafise na Itangishaka ni nawe wanyuma twakiriye. Itangishaka ikatsi.
Yego murakoze.
Uherehe.
Nerereye Kigali mu Rwanda.
Ravuga makinga ho mu Rwanda Kigali.
No, Kigali na mahoro, iteko imbora imaze n'ikimereye nabi gusa ariko nta kibazo urebye nyine meditation ngibiza igenda idufasha buri munsi ko bije nuko bukeye.
Nuko rero hanyuma no munsi ugatasha abandi.
Ubu rero ndimo gutasha abantu dukorana. Harimo ba Pascal. Natasha Mukamasabo Rebecca uri Nyanza mu Majyepfo. Natasha nga n'abasingandire n'umukecuru we Mukanyizwe na Bete bari mu ntara bari mu karere ka Nyamasheke. Natasha umusaza w'inshuti yanjye bita Habiyaremye Leopolo uri muri Rulindo umurenge wa Murambi. Natasha inshuti yanjye bita Emmanuel iri muri Uganda ahantu hafi na Kampala. N'abandi bose bari kunyumva radio y'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose Itangishaka ngaho Kigali mu Rwanda. Ubwire umunsi mwiza.
Niga namwe kandi turabashimira ko mudahwema kuduha ijambo kugira ngo dusuhuze ndetse n'abavarimwe bacu bari kure hirya no hino mu mahanga.
Urakoze cyane.
Yego murakoze.
Akaririmbo ni Habibi na karirimbo ka The Ben. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko rero nshutse bakunzi bacu twari kumwe muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi reka tubike banure twifuriza kuranirwa mu byo murimo byose. Jewe Diane na Hazwe ndabashimiye ko twabanye muri nondwi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu no munsi tuze twongera umunsi wa mbere nkaho twatanguriye. Nshimire cyane gose Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yacu mwashoboye kumva hamwe na ingenieur Michel Dubinsky bari kumwe muhinga bw'ivyuma n'abagenzi bacu bose batandukanye badushikirije amakuru mwashoboye kumva. Tunabatumira mu biganiro vyacu biri imbere muri vyo harimo muri isanga n'amakuru igihe c'isaha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tubasigiye kano karirimbo ka David Ansi tukibaza yuko kaza kubafasha kugira ibihe byiza mu vyo murimo vyose mubandanye kururanirwa.
Kuvadinga tusalangananga koko
NC ya fesi wetu
Rosa dressulika yuki wetu siwe
NC ya fesi wetu
the pal of Africa kati yetu